mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ni kuwa gatandatu. Mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mbahaye ikaze.
Bwo kwitwaza ibindi kuba bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo, ariko ntibovuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi. Turamahoro, tumerewe neza.
Uyu ni umushingantahe Tanisius Bindava, ni umurundi wari uyoboye ikipe y'urwaruka rw'abanyarundi bari baje inaha i Washington mahiganwa yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye na za robo n'imashini zikora ibintu abantu bakora. Abo bana b'urwaruka batandatu barazimiye, ariko kuva ku wa gatatu no ku wa kane hano muri Leta Zunze za Amerika cyane cyane mu gace ka Washington DC, polisi ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ifite amakuru yuko babiri muri abo bana babonetse bambuka umupaka bajya mu gihugu cya Canada. Abandi bane kugeza ubu ntibaramenyekana neza aho bahereye irengero ryabo. Izo nkuru zakomeje gusakara mu nyamakuru bya hano muri Leta Zunze za Amerika hashize ubu iminsi ine. Hagati aho kandi Kanizusi Bindaba wari uyoboye ikipe y'abana yagarutse mu Burundi. Iyi nkuru turagakaho cyane muri raporo muri siporo bwo turabagezaho ko umukino wahuje ikipe Intaba mu Rugamba wagenze na Evariste Nzikobanyanka. Ni mu kanya gato. Kubakomeje kutwumva rero turi ku wa gatandatu. Umukuru w'ikipe y'urubyiruko rw'abana b'Abarundi yari yaje mu irushanwa rya za robo bakazimira ku wa gatatu no ku wa kane, yari ageze i Bujumbura mu Burundi ari wenyine. Hagataho polisi ya Leta Zunze za Amerika cyane hano mu gihugu cya Washington DC imaze iminsi itangaza amafoto n'amakuru kuri abo bana uko ari batandatu. Abivuga ko babiri muri bo bagaragaye bambuka umupaka bajya mu gihugu cya Canada, abandi bane kugeza ubu ntibaramenyekana aho baherereye irengero ryabo. Ariko kandi iyo minsi ine irashize, uwagiye abayoboye no kuvuga uwari uyoboye ikipe y'abana batandatu b'Abarundi we yari ageze i Bujumbura mu Burundi. Mugenzi wacu yanitagishaka akurikiranye inkuru kuva ku wa gatatu aho agiye kureba akahurana n'iyo kipe y'abana aho barimo guhatana hano Washington DC. Yabashije kuvugana n'uyu Canisius Bindaba kuri telefone, atangira amubaza niba hari ikimenyetso yigeze abona kigaragaza ko aba bana bashobora kuba bahunga.
Ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ko bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo, kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetisiyo. Nkuko nagerageje kubivuga hiyo, nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya ku buryo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo. Ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo, kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu. Naje kubw'iwanje numvise ko mbabaye cyane, ndabura ukuntu ndabifata, mba nk'umuntu nyine apfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga. Ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana, ndabwira abazungu ko ntegereza agiye kugaruka mu Burundi, ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda. Ntambu zari gutuma ngira nguma hiyo, kuko numva umengo uko bagiye ni decision bafashe babifunditse batabimbwiye ikintu na kimwe. Mvuga ati rero ko bwafashe decision ati kandi atakinshobora kuyikora ko kinini iya ati nta kundi ndabyakira uko. Ariko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato, ariko nabo ubundi ntibanarepresenta 60% z'abandi bana basigaye i Burundi kandi bategereza kumenya ibyo bintu. Nzokora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha, numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo. Twitwaye neza uretse nyine ako kantu bashoboye gukora batangije inama nanjye nkiro turuva ndi mu muri iyo situation.
Ego none nko mwishyirahamwe ryanyu ibinyo byari bwabe, hari aho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika?
Oya, bwa nkuko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo, kuko niho twaje gitangura iki gikorwa ngahe iwacu, nkuko ariho cyari gitangura ku kundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi. Ari na abandi bana bari naribga jane hanze cyane bwa rwambaye tujye muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashobora kuronka kanye ngo kuba mu bindi bihugu ariko kubwo yumva zo gukunda igihugu no kumva yuko ari cyo nakora kugira ngo mfashe mu bijanye no kuderugwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fata ingingo yo kugaruka mu Burundi.
Abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma, bamwe baribaza bati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo canke amarengero yabo nikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari kibico baca bashikiye.
Oya si nabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi nashe kukorana n'ababiraba bari batwe ico gikogwa barashoye kumenya ko abana batorotse nanje nza kubibona niro turugende umwe hanyuma barashaka gukora intukegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifisemo kuko bagerageje guhamagara ababyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya rerema rero yuko baba abana babe informiye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwariko nawe ugize muke kuko kandi abazungu barambiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka kugize ndababwira toya jewe nshaka gutaka kuko urumva nimba abana bahisemo kubikora bataneguje bagahitamo kuguma ino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko bo abo bazungu bari bafite umwitwariko ko kumenya ko nyimba abana bari mu mafamiye yaba yaje kubatora bamaze kubyumva ko bagiye bavuga bati nta kundi wowe ko tumaze gukora abatohoza tugasanga nta ruharo bifisemo niba ushaka kwitahira hanyuma ubandanye icyo gikorwa umva kuyobowe kubandanya kugikora.
Ego none aba bavyeyi nk'uko bivuze mwarose amakuru yuko ubwo rwaruka rwavuganye n'ababyeyi babo rubabwira ibyo bariko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika, tubwire muri make ingene icyo kiganiro coba caragenze hagati y'abo bana n'ababyeyi babo.
Kugeza ubu sindashobora kuvugana n'ababyeyi kuko nakubwiye nashitse ejo ku mugoroba sindashobora ndacaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane rwose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira ndushe hanyuma ndaruhuka uno munsi nibajije ko nshobora kurondera ababyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kumpa umuco w'ukuntu baba baragerageje kuvugana n'abana kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze abafite imyaka 17-18 kuko nkiri niyo aba barambajije ati wowe wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze cyanke bakugirire nabi nabo icyo nababwiye ati muri jewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye desu ko nabyo narinda biteze ko ati nabyo narinda biteze ko baca barambwira bati kumbure abana bahise babona hari tentation yuko boronka ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino ariko ndabwiye ati ntiyari imvu kuko abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza aho b'ikibazo kimwe cyangwa ikindi mugabo ntamvu yari gutuma baca baguma hiye kuko ntawe uri kagabiruka inyuma ntawe uri kararondera kubagirira nabi niyo mpamvu jere na cyemvuga kiyo bica hose nuko noshobora kubaza ababyeyi bakamu muco niba barabi babafashijemo cyanke bo bantu ubundi babafashijemo ari uyu muntu akabimenya kugira ngo bikure ikenye kuri ekipe yacu yose nkuko twari twamaze gushyira hiye.
Igipolisi cyo muri Amerika cyo bacaragerageje guhamagara ababyeyi babo kiravugana n'ababyeyi babo mu Burundi.
Kubera ababyeyi b'abarundi ata ururimi nacyo byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko nagize Imana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nicyo gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane baragerageje kuba borondera kontakiti z'ababyeyi kugira ndababaze boba bumva amakordone bamwe bambwiye bati nukuri na twebwe ubwacu ntituzi abana bari boba igice boba barimwo ariko hariho abashoboye kumbwira ati humura kumvure ko bafashe iyo ngingo hari igihe baba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamo hiyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko baba bari mu minwe y'abantu cyangwa baba bazimiye kugeza kuri ino saha bibiye kuvugana n'abavyeyi numve koko bampumuco umbure wotuma ambira ico shikirije kiri claire cyangwa bwabo bashye kubyivugira bakabyivugira
eh watubwiye ko police yo ngamuri America yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruharo wari ubifisemwo kuri iki kibazo nyene police yo mu Burundi yoyo haramakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo gwaruka n'ingenzo byo bavyaragenze muri America niki he kintu wobwira abantu bo bafise ikibazo kijanye nuko woba waragiye mu mahanga ugasigaye ugwaruka gw'abarundi wobishurute
ikintu no babwira nuko mu majambo make nari nabajanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye bwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none ngira ngo ikintu no babwira kimwe nuko abo bana uko bagiye na jefi ndabitegera cyane ko nibaza ko ari kinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje isa n'uguye mu kamashi kimwe n'abandi niyo mpamvu bamaze kubiromarika naje nka romarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana ba cyangwa ababyeyi bobe baduha umuco hejuru y'ibyo bintu no babwira yuko abarundi bohumura kuko nta abo bana igihe bashobora kuboneka yo bamahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahuye n'ibindi bihugu byinshi hanyuma ikijyanye nuko naba mfise amakenga hino mu Burundi nta makenga mfise kuko ntacyo nagiye nononye nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo nta eka koko ndamahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda ndi mu Burundi nguwe neza niyo mpamvu naniyumva yuko nashobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo kubaka amarobo bakaba baba injeniyere imiryango yuguriye kuri bose
ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo gwaruka ruri haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make
jewe personnellement nkuko natanguye ndabivuga iki ebambajije navuze ati umwana ndabirugero rw'abana b'abarundi kumwe ne bangana bari bakiri bato kuko uravye icyo gihugu kumwe nakibonye naje bwa mbere ndakigezemo ariko nabonye hari itandukaniro rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho novuga umuvuduko w'ubuzima abayemo mbona ko abana iyo bicana hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashimye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane maze kuvugana n'ababyeyi bakampa umuco niba bafise umuco hejuru y'ibyo cyane bakaba bafise koordoneza aho bashobora kubatora nibaza ko byoba byoroheje cyane rwose ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abariko barashaka gucafuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke ikimenyamenya ni uko jewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango naciye ku kibuga cy'indege ntawa nkomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo ariko ntibumvuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi turi amahoro tumerewe neza nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteze kubandanya nofasha abandi bana b'abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Arakoze ni Canisius Bindaba no Murundi wari uyoboye ikipe y'urwaruka rw'abana b'abarundi bari baje mu mahiganwa inaha muri Leta Zunze za Amerika bakaza kuzimira yari kuri mikoro mugenzi wacu Oriane itanga ishaka. Turacyari mu Burundi kandi ikipe y'igihugu y'u Burundi y'umupira w'amaguru intamba mu rugamba y'abakobwa imaze kwivugana ikipe y'igihugu cya Djibouti nakayabo ibitego bitandatu byose kubusa kuri stade y'umuganga Ludovico Gasoi Bujumbura. Uwo mukino ni uw'amajonjoro yo gushakisha tike yo kuzajya gukina mu ijambo ry'igikombe cy'isi cy'abari munsi y'imyaka 20 kizahatanirwa umwaka utaha i Paris mu Bufaransa. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye uwo mukino.
Ugo rukino rwo ku rwego mpuzamakungu rwatanguye umugwi w'intamba mu rugamba vyibonekeza kurusha umugwi userukira gihugu wa Djibouti. Igice ca mbere carangiye umugwi w'abigeme b'intamba mu rugamba bafise intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Djibouti. Igice ca kabiri naco nyene catanguye umugwi w'intamba mu rugamba ufise ishaka ryo gutsinda ibindi bitsindo. Ivyashobotse kuko intamba mu rugamba ziyongeye ibitsindo bine urukino rurangira ku ntsinzi y'ibitsindo bitandatu by'intamba mu rugamba ku busa bwa Djibouti. Muri ivyo bitsindo bitandatu bitatu byinjijwe n'umukinyi umwe azwi ku izina rya Nahimana Falone umumenyereza wabo bigeme b'abarundi kazi batarenze imyaka 20 nabo nyene yashinje ko bakinyi amenyereza bakoze ibyo basabye Daniela Nibimenya avuga ko no mu rukino rwo kwishura intsinzi bazoyitahukana abakunzi b'umupira w'amaguru bari baje kurorera urwo rukino na cane cane abakenyezi n'abigeme batera intege umumenyereza na Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi gukora ibishoboka kugira umupira w'amaguru kubigeme utera imbere urukino rwo kwishura ni mu ndwi zibiri hariya mu gihugu ca Djibouti ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kaze muvizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ushaka kukagaheba kuko burya nta majyari mu ndakurahiye nibyo
ugakiziyo ibyo uri kurambarira n'ibyakwere reka sha kwigirisha ingo tuje hajya hepfo ndagukwege n'imyotsi n'ibi ugarura ubwenge
nkuri ko ntandi ko ndakubesha no gusubira ku ishuri nasubiyeyo imana baranyakira n'ubundi gakanyasuye muri ekipe y'intamenwa
atana cyiti kabundura umuhimbi iri kwere
kube ndumuhimbi
hanyuma ugenda wenyine ni wambwira nanjye tubyara
oya n'ubu ntiharengera na joke kandi yo shaho ubugize neza kuko ndazi ko ni yera hamwe yo kubona ugarutse muri ekipe cyo mujyohera cyane wari umukinyiza joke
ewe ngira ngo washa aho yakubona yaciye agusimbira ko aragusoma gusa
oya ntiyasomaguye ahubwo yarampanye hari mamedigano nshanshi ku munyeshuri mu bandi kandi ubu ndajya no mu mayantrenima kuri kwami
ushaka nanjye nzeze nkubitwe n'umwana w'umukobwa bagwara barorera
ngiye kubariye ko yo gukubita gacuti umwareze amashuri yisumbuye nkatwe nindiyo bakimukubita
reka sha nomaramara hewe kiwe wambariye ngo yaciye aguhana
nijya numva inkoni
none atankubise ikindi gihano yompa n'igiki
jewe yampaye guharura ibyacamye ku kibuga cy'umupira bagwara bace baza kumfasha mukate cyane tumamaze
hewe
kanjya mu ishuri nk'abandi
ubuze gwara
eh
nsha numva ngumva kudahwa kijya gihimbiri sinifuza no kukibona
kintu gishaka kubona gwaraga joki
apana
uwo menye ko nakunze kuri rijya shure bashe ntaco wosubira kuvuga ndakurahi
kidiyo nicyo pana shaka kugwanciye ndabire
urakaba utarima yuko nakare sinari inyuma inzoga itabi narahebye
ndakubwire gashite wari amaze kubikirofa ubwenge pi
ubwo nawe urabiheba
wewe ndabandanya kandi wari ugeze ahantu uronka ibintu utarushe none genda usinywane n'inywane wa kirofa
hewe nugaca nkureke mugabo ku neza yawe woza ugasubira mu ishuri ukiga biryo nka wivye ni kabiri narimo ukabizira
hari myemata yawe nakwitegereje kera ingene birenze iki ni kuri ndebera y'igikwere cy'umugore nika mwana w'abantu kwisenga ahubona nijye nkimara ku isuka ya jenyene ubona hari ibyo kunshimira kandi rero mata
sabe
burya abagabo bacu niko tubirerera nkubusanga ndebera ariyo gwahi
oya sikita
nama
yo gari mwo ngirango yagiye kurondera hagurana dufaranga
agurana amafaranga yiki
eh
ariko muri uru rugo ruraho rusiga ruminaka
eh
mushobora kuvuga ko mugurana amafaranga ahari mwebwe mwogurana abandi
reka shareka
eh
we niyumvise ubwo bashinga naye baduciri
baciye uru
ampa kuri masinzi nuko bazonyemerera gutera
ariko urantangaza
ndagutanga
none abashinga naye bamaze kubabwira ugwa ciwe ubandanya urima
eh ndi manikare
kubeye
jewe nzoreka ari umushinga naye wanje wenyene wenyene mputi
abandi rero muri
abantu abandi bashinga ntaye bobo twasanze bacirwa ngo ndagonde kubera ishari reka reka
hewe
sa
mbega hewe
sa
ko bashinga ntahe bakimanza kuri uno mutumba wacu ukubazi uwo bagirisha ariyo barinda
siki niba waruje kunsakamo amajambo
nacyo
ntorako mbuga bico bumenya cyose muri bo huzuyemo babankunguka
Engula nyenge
kwengere mwana wabantu
naho wabuze ko naho wabuze ko atakajambo ndafuno bako ahubwo nakumbiye nakajambo
wa mugo nusoje kunkorera ntibishuse ndazi ko abagore bino mukazi nsako
oya buri mu bashinga ntahe ubu ntogeze mu bakenyeri
bose ni bamwe
rega bwa bundi n'intore zisigaye nimwe ndebere gusa
umviriza wa mugo ntabara sinshi kiyanje ubandanye wari kuraja undeke nipire nazo
nukuri nka kwemera kufa nabi kandi hari habafaso ni kuri no mutumba na utatwemera
ngaho nta buri kuranyagi
bamuhanurwa mwumve mushira ntahishibe
aho rero ico gikwimuhiri wawe ngo je kumanura
eka ico ndakubwiye lewa numuntu anciri yagace kuri kurari mangaha
mwikijyaba
kandi bamaze kubahagarika cyanumva sinoreka ngo mugume mwongere kibi mukindi
umviriza ndakubari ndaharima umva babaye aje kunya kisuka rujya rubanza nago wabaye ugwa karenganya gusa nta kindi
uma ndakubwira mbega none gashya matama ko numva nyabashinga ntaye babwiye umugabo wawe ngo bamuru papura agende imbere ngo akanka yankiyita
arakabona yanze ubona yo kunguruza hoho abo nyene si wowe garuka kumusura
ariho kamata muri mukasoni
ha
ubwo woshima kwa bana bawe bo baho nka kujya mufasha abana
bawe ariko urabacira imizi kuzima umviriza ndakubayiye
uba nirengani
urazi yuko ari abantu bikamu bitabara
oya ndagashira bazaga turabaze
umviriza yumviriza nireka kuharima canke ndi badusohora muri bya rugo niwe n'umugabo wawe muzoca muza kugwinjira
Wara, nikubuvuye mu kibuga. Watenekaye handi cyane nibindi.
Oya vraiment, ndakomeye. Ariko nashaka kubasaba. Ko twagize ama physique menshi. Tugeze ngaho entraînement, tubanze tuvugane.
Ubwo niho wabonye ko Gideon yarushe. Naje nabonye ko ariko arina natagusa. Kandi hafi yagabanutse. Mugaje byo byose. Wabona umupira ko awometrize.
Sinanze ko nawe wabibonye. Jewe mugabo. Turi kumwe nawe ndumva ko mfisa mfisa amahoro kuko pasi yiwe izitombere kweli
okay utishaka rero mu ruhuke gato yituvugane tiyahezo kuko bwo kwiruhisha cyane kandi mace ari vuba
na cyane cyane mademoiselle mubabwira ibyo gucerwa kuko baje kare naho twokora isaha imwe byo babikwiye
okay nibyo nimugeze ngaho hanyuma muze hano mwese tuvugane
basha nimunyaruke Nimunyaruke kugira ngo tunyarutse gutaha.
Jona gomba kumva ijambo rya Gideon. Atubwira ingene yiyumva mu gihe yaramaze iminsi ataza kugira entraînement hamwe natwe.
Jewe vyukuri ha mumbona ngaha muri mwebwe. Fise udutima tubiri. Ubwa mbere ndaneze bidasazwe kubana ngarutse ngaha muri mwebwe.
Tubwira gatima kagira kabiri. Nako tusikiye.
Bo agati nagira kabiri nuko numva ndi kimaramare
imucaceka bandanye
mvuze ko ndi kimaramare kuko nari najaye nyabahururu ngomba kwikura mu gumwiza nk'uyu w'intamenwa
wari wapoteye kweri urambwira jokeno wamaramaraze
kandi tuzomwakiriza yombi igihe yo kwihanura akazi
Mukurangiza yene gya mumfashe nshimbiri umuvyeyi Prof Niera we aciye kuri kino kumabuye kugira ngo atabare ubuzima bwanje hamwe no bwa ekipe y'inkamenwa
biracyahorukoda
nanjye ndakengurutse cyane cyane entrainement mejeje kubona ngaho ku kibuga ndabona ko aho tuzokwinira tuzotahukana itsinda
kwari
intama yari yazimiye yazimurutse muze tugenda hajya ku ibara ndabaha agafana kamwe kamwe hanyuma isigaye tuvuganira
ariko gaye abana baho barikunda ubu rero bari babonye iyo turi baca barasoboka kwigaburira kandi atacu babikoreye reka ndabifungure jewe nzi no kubona
mbe mata izo njye uri kurya uzikuye hehe basha nitere ko arizo wiyaruri
mbe aho niyarurira nikuke naje ndagezaho namwe munyarurira jewe kuke
oya tata wanje ngira ngo urampinda ngira ngo nizikuye mu isafuri y'amata
nukuri urambabarira namye ngira ngo ni bya binepe by'abana bashite bigaburira kandi batabiye akuye none nimba ari wowe waruvyigaruriye wari wateguye ko musangira nande ko mbona ibiyika ari bibiri ngo dusangire ibintu byahera ndazana ibindi
kubandanya wewe watanguye mugabo sinzi icyo uzonza kugikwigwaje
ndebe ko mbona ukanu ya mazi ubwo nuko ndagutesheje gusangira n'uwo wifuza bwa mundi ni ukumeza ndarenga urugo ugacuzana abandi musangire oya mbayo ko wikanuza amazi
oya bibirakema ntabwo uri yingareka
niba ukumbuza kujya kuko wari ubibikiye ndamutegurira ibindi ndawe ko ugira amahoro
mata nta mata ariho ngupfume basunywa
jewe nywa mata muzi ko yananiye kuva kera cyane ni kuko ugiye kunywa amata ga ndeye
mbega abasha mubona nkahajewe nyabura kujya kurihagarika mu rugo ngonza ndakubona yo
izirya zirimo ihiga ndeye ngena nzabizirya ubona zirimo ishano ga ndeye ndebe
ntamakare muzingaga amata muri abangare muzingaga kugira ngo uyashye urebe ko wabiruka
byari ishano ga ndebe erega niho numvise akantu ko kadasanzwe wagira ni ibindi
mpamvu abapfumu gatamara w'amazi urebe ko
wabiruka urangije ndebe
mpamvu asigaye amata y'amata urebe ko wabiruka
apfuye kwa
ariho hano ku
ayo mazi naranzemo ibijumbe njuga ndebere iyo mpaye ngonywe yo ndatanguye gushuba mu nda niko nari kugana wuye ndiko ndasha bige nawe wari upfuwe ntuvume tujana ndapfuye
nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 twijeho ijambo rirabasezeye naho ubutaha
turabashimiye studio ijambo ibujumbura mu Burundi namwe nshuti mwatwumvise kuri uyu munsi twongeye kubashimira tubifuriza mwese weekend nziza kuri mikro hano i Washington kuri rya America mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.